nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
mwakoze guhitamo kumviriza radio inzamba agateka kawe sangwe ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu turi ku igenekerezo rya 2021 ndamukiza n'umwaka w'ibihumbi 2023 ayo twabateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ihoterwa ariko rikorerwa umuryango wahoze ari umushikiranganji wa mbere arengiyo mibunyoni iteye kubiri n'amategeko tuzakubabwira muri ano makuru Eugene n'indorera asanzwe ari umuhinga mu by'agateka kazi na muntu muraza kumutega yompi gukurikiza ibyashyizweho mu masezerano y'amahoro ya Arusha no gusubiza hamwe ni kimwe mu byankenerwa kugira ngo Uburundi bushobore gusohoka mu bibazo bya politiki bibwugarije impunzi zo mu ikambi ya Rusenda mu gihugu cya Congo kugira ngo zivugwe zitwarira amatoroshi kubera ikibazo cyo kubura umuyaga nkuba cabaye ndanse muri iyo kambi twabateguriye muri ano makuru saya gusa twabateguriye n'ayandi muragoma muduteze yompi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru tuyahere mu gisata cha politiki haraheze iminsi itanu atawuzirengero ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni umuryango wiwe ukaba wugaraniwe mu nzu imwe kubwa Eugene n'indorera umuhinga mu bijanye n'agateka kazi na muntu guhotera umuryango wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ngo biciye kubiri n'amategeko kuko umuntu wese akurikiranwa kugatwe kiwe ni mu gihe umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni uriko uraturatuzwa uhogwa ivyo yagirizwa kuko bwa Eugene n'indorera ngo ayo n'amafuti yo kurenga amategeko agenga igihugu yari yagaragaje ko muri kahise ku Burundi hari hageze ko ahagarara tumutege yompi
Mwisanzwe turi mu gihugu kigengwa n'amategeko ibintu bisanzwe cyane umuntu wese ushatse kumufata uzi igituma ushaka kumufata ukavuga ati tumwagiriza ibi n'ibi ukacyuvuga n'ingingo ziri muri code penale za ukurikije ukurikira kugira urondere kumuhagarika kandi uwo muntu umukurikira kugatwe kiwe no kuvuga yuko uravuga ati yakoze ibi n'ibi kandi mu bisanzwe tuza kwerekana n'ama preuve ivyemeza yuko ivyo bintu yabikoze bijya rero byo gucufata ingingo zimwe zimwe ugahana umuryango n'amakosa cyane mu bisanzwe ivyo bagiriza uwahoze ari umushinganzi wa mbere nawo bihuriye by'umuryango wiwe kumva rero yuko bafashe ingingo zimwe zimwe contre famille yiwe n'ibintu biteye isoni yarabaye mu kahise nibyo bintu nyine biri mu masezerano ya Arusha twari dukwiye guhindura nta kuraba ko ari umuntu wo muri CNDD cyangwa iki n'ama principe nicyo gituma rero ku bwanje ari ka UOO cyangwa ka z'abandi bantu nuko vyateza kugenda
Pacifique nazwe arongoye ishirahamwe Focode aremeza ko Alain Guillaume Bunyoni yafashwe akaba avuga ko yagiwe nabo mu muryango wiwe aho bariko baramutabariza kuba umutekano wiwe tukiri muri politiki nyene kugira ngo Uburundi bushobore gusohoka ibibazo burimwo mu vya politiki imibano n'ubutunzi busabwa gusubira gukurikiza ibyashyizweho mu masezerano y'amahoro ya Arusha no gusubiza hamwe ni kimwe mu byasabwe n'abitabye inama mpuzamakungu yahuje Abarundi bava mu mihingo itandukanye y'isi yasozerewe kuri uyu wa gatanu i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi sivyo ga Alain Majesté barenga ko ariho warure
kumusugira kabiri na mpuza makungu abari bitavye bagizwa hanini cabwenge z'abarundi zigizwe n'abigisha makaminuza abahinga abanyepolitiki abarongo y'amashyirahamwe bagarutse ku nkingi z'amasezerano ya Arusha yari yubakiye ko kugira asezererwe indyane mu gihugu muri zo harimo ubutungane bunywanisha hamwe no gusubiza mu zaba baziteshejwe Blaise Feimo Habonimana umuhinga mu by'ubutungane bunywanisha yerekanye inkingi ya Arusha yari yashitse ko mu kunywanisha abarundi na cyane cyane gusubiza mu zabo baziteshejwe aho nabari bahunze mu 1972 batahutse baza bahura n'abahunze mu 1993 baranywana yagarutse cyane ku mugwi CNTD wari wizwe neza amasezerano ya Arusha ariko akerekana ko uwo mugwi hakwisunga ibyo Arusha yawushyiriweho watangiye guhengamira uruhande rumwe rw'abari ku butegetsi ibyari binyuranye na Arusha akerekana ubudasa bw'umugwi wari urongowe na Pati Astekan wo wanywanisha Abarundi ariko amaze gusandaba umusengeri Serapio Bambonanire yari yashyizwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD byabonekanye ko yakorera abari ku butegetsi mu kuvangura Abarundi ibyo bakabihuriza ko na Kofisel Evariste Ngayimenda yari aje aturuka mu gihugu cy'u Burundi nawe nyine yerekanye ko ayo masezerano yazingamitswe nkana kugira umugambo uri ku butegetsi uzane ubutegetsi bw'igitugu ubundi yagarutse ku y'amasezerano ni Luka Rukingama yahoze avugira Leta y'u Burundi abantu n'umushyiranganji aho yerekanye uko y'amasezerano yahunyanzwe nkana n'umugambo wa CNDD-FDD na cyane cyane ibyizo yashingiwe 2018 byaje isenyura n'ibyahuha n'igihonke zazisigayeho mu gushyira ibyizo yashingiro ribafasha gutwara abakoresheje igitugu Luka Rukingama yibuka ibyo bari ku butegetsi kw'ingingo zo gushyiraho igisoda gihutiyemo bose inzego zirimo bose n'izindi ngingo zitandukanye zoroheza Abarundi byari byaturutse mu masezerano ya Arusha akaba yibuka ibyo n'izindi ngingo zijyanye n'ubutunzi kunywanisha Abarundi ubutungane n'izindi nyinshi zari zakumye Abarundi banywana iyo nama ikaba yarangiye abayitabye baterereye ibyiyumviro Leta y'u Burundi iyo nakorera ko kugira ive mu kaga irimwo ko gutwara nabi ubukene agacinyizo n'ibindi bisanzwe bihanze Abarundi ibyo nabyo ngo umuti ukaba uri mu masezerano ya Arusha ibuseri mu Bubiligi Alain Majesté barenga hajye Nzamba gateka ka
Alain Majesté barenga arakenuye amakuru twabateguriye arabandanya umugujejwe kumenyesha ukuri no kurekuranira wabaye igikoresho cy'umugambwe CNDD-FDD ari naco gituma ibyo ukora birabo umugambwe wonyene ivyo bivugwa na Leon Sengenda ku mana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebo akaba yavuze ejo aho yari Brussels mu gihugu cy'Ububiligi mu nama mpuzamakungu ijanye no kuganira ibyerekeye amasezerano y'amahoro ya ku bwa Leon Sengenda ku mana umugwi Severe uriko ukora kugira ngo ushimishe Abarundi bo mu bwoko bumwe hanyuma ubabaze abo mu bundi bwoko ivyo navyo ngo ntiyari intumbero y'uwo mugwi ukurikije ibiri mu masezerano ya Arusha dutega amatwi Leonce Ngenda ku mana o yishura ku bibazo by'umumesha makuru mugenzi wacu Alain Majesté barenga
Severe gituma tuyagarara ko cyane ni kubera ko ariho ukuri kose kubakiye kwabumvikanye yuko mu Burundi habaye amabi menshi abantu bakitwa hakaba igiho nyabwoko ibyahabyo mu ntambara ibyahabyagahomera bunwa tugaca tuvuga tuti ibyo byaha byose byabaye rero igiho nyabwoko byagahomera bunwa byo mu ntambara biba n'ibindi byaha byose byagiye biba dutegerezwa gushiraho umugwi ubitohoza ukabyandika neza kugira ngo abazodukurikira ntibizohave bibagumini batari bo babiteye ariko abimenya bagati ibintu bite bisubiye ariko tugasanga uno munsi rero umugambwe uri ku butegetsi ushiraho umugwi umeze nk'umugwi w'umugambwe ucugenda kurondera ibitari byo utwomba kubyandika kutari kabandanya yandika bya bindi bya muko bya bindi biragiraho kifatiye
muri makenda yicariye Pierre Kabe nk'abahumuriza
nashobora kuduhumuriza kuko yaheriye kera mu by'amatora akwega intambara akwega induru nakwe duhumuriza mu gutohoza ukuri kuri kahizi kuko nawe abifite mu ruhara
ibizovamo rero ntibiraba
byo turaba gute ko ujya mu gwe ate udasa n'umugwi twaganiriye iya Arusha twaganiriye muri leta n'isha mpuzo makungu ni twaganiriye abanyagihugu bipfuje none wumva ibyo bamwe byo duhumuriza gute
Leo Sengenda ku mana yanagize icavuga ku byerekeye amabanga y'icegera cy'umukuru w'igihugu ahari uno munsi akabona ko ayo mabanga atanu hamwe yanditse mu ibwirizwa shingiro nk'uko bimeze ku bandi bantu bafite amabanga akomakomeye ku bwiwe ngo akazi k'icegera cy'umukuru w'igihugu kari gakwiye kumenyekana neza canke ico kibanza kigafutwa tusubire dutega amatwi Leo Sengenda ku mana
sana mwibwirizwa shingiro iby'umukuru w'igihugu ajejwe biranditswe ibyo umushikiranganje wa mbere ajejwe biranditse ibyo abashikiranganje ajejwe biranditse ibyo abashinga amateka bajejwe biranditse babura amatari ba mustante gushika ku mukuru w'umutumba biranditswe ariko ibyo icegera cy'umukuru w'igihugu ahari ajejwe nta namwe byanditswe n'uko cyo bakazobikora gute azovuga ngo abikuye ibyo ariko arakora
ariko se ku bwoko bw'abatutsi kumbura
abatutsi bo baragoho kirazira ubwa mbere kujya kuvuga ngo ngiye guseruka ubwoko bw'abatutsi bariserukira abonye umututsi niba baho ariserukira nta muntu aza kumuserukira yiserukira nk'umurundi ngira yiserukira ngo nk'umututsi yiserukira nk'umurundi akabaho nk'umurundi agakora nk'abandi barundi yakaronka ibyo aronka nk'abandi barundi niba ubwo ngo baserukira gute mbere ubwo ho baravugana nabo aravugana nabo abo bitwuko ikiricyo bavuga yuko aserukiwe aserukira iprone mugabo iprone ugende wabaze ntibari ngaha ntabyo bagenda bakwemere ko baserukira kubera iki kwiye batabona ibyo akora
aragomboga hari agumye aricenga cyane cy'umukuru w'igihugu bavye igihugu aho cikigeza
ku gihugu karahari kuko urumva burya akoresha uburyo bwinshi yategerezwa nawe kwimbura kugira igihugu cyatorera koyoko none umukuru w'umutumba ntakora none urya ntari hejuru yiwe ntakora umusanteri ntakora uramatari ntakora none umushyaka ntakora abo ndi bari munsi yiwe we yoreka kugira ibikorwa akora kugira yongereze imwe bikubera iki ibyo nabyo nyene nibindi bibazo turiko turaraba dusubiyemo ibyo ayo matezano yashot kayihweza akaronka ibikorwa ategerezwa kuronka ibikorwa akora nk'abo yasubiriye bari bafise ibikorwa ategerezwa gusubizwa amabanga nk'ayo abo yasubiriye bari bafise kuraba ibijyanye n'iby'umutekano ibijyanye n'iby'ubutungane n'ijyanye n'iby'intwaro hagati mu gihugu ibijyanye n'iby'agateka kazi na muntu ibyo byari mu bintu abajejwe urumva icyo gihe acagira akaza cyakorana nabo bamishikira nganje babijeje ubu rero nta na kimwe ku bwanje byo yuhindurwa akaronka amabanga cyangwa
amakuru twateguriye turabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe urunani rw'abashingwa banza barundi baburanira bakorewe amabi akurikiranwa na sentare mpuza makungu rurahagaritswe umutima n'amajambo abimugwanko ashikirizwa n'abategetsi b'Burundi hamwe n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD agamije gutera ubwoba aho adasanga ivyiyumviro vya politike n'ubwoko aya majambo ashobora no gushikana kwihonya bwoko atagikozwe bishikizwa n'umushingwa manza Felix niyo nkuru ari mu bagize ubwo runani kavibe inyuma yo guhanahana ivyiyumviro mu bagize ubwo runani kubijanye n'icaha cihonya bwoko mu karere bigahurirana n'iminsi jana igihugu kibanye cy'u Rwanda kiko cibuka ihonya bwoko ryakorewe abatutsi agasaba leta y'u Burundi gushiraho politike n'amategeko ahasha abantu babibugwanko hagati y'abarundi tumutege yompi
twagerageje kwiga ibimenyetso nkuko byagiye biribonekeza mu bindi bihugu cyane cyane mu bihugu cy'u Rwanda dusanga hariho ibimenyetso bitabesha byerekana by'ukuri yuko hamwe tutameze amagabo hamwe abategetsi b'u Burundi batavyifashemo neza biboneka neza yuko icyo caha kibi gishobora gushikira igihugu cyacu cy'u Burundi uburo rero twashobye kwigira hamwe kandi bonagaragara cyane cyane n'imvugo zibibugwanko abantu ubona bariko barateranya abantu bavuga nabi ubwoko bucanke buriya mugabo kabo bantu kabona begeranye n'abantu bakomeye mu gihugu ukabona abo bantu baridegenze mbere baranatumirwa no mu bikorwa bikomeye bikorerwa mu gihugu nitwovyemeza neza mugabo biraboneka yuko nabagize leta abari muri leta y'u Burundi boba nabo nyene ko batabihana ntawo tinya kubivuga yuko boba babigira nkana bo bisomwe uruhara mpereye kubagize leta twobasaba yuko boshiraho ibikoresho haba iby'amategeko haba ibya politike kambere bakashiraho n'abantu babimenyereye kugira abazi barahoyahoya ibiriko biraba bongere mbere bashobore guhana cyane bimwevuye ku mutima abantu bose bariko batuma aho kabi gashobora kwibonekeza mu gihugu cyacu ku mashyirahamwe atandukanye adahanira ibyiciro bya politike nabo nyine twosaba yuko boguma basemere gukora ibyo bashoboye ayo majambo bibugwanko bakagerageza babicisha ku maradiyo atandukanye nabo bakigisha abarundi yuko kubana ari umuco mwiza wamye mu gihugu cyacu cy'u Burundi abajejwe amashengero ni nabo mbere bajejwe imitima ya benshi bakabicisha aho basanzwe basengera batandukanye bakigisha urukundo maze ahaciye ururimi rw'igugwanko bakigisha urukundo
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3@inzamba.org.
Tawandanize ano makuru kwa wateguri ye kumhuru ichie kumasonga. Urugo witwa Roje Nizigimana awa kumutumba Rutoke ni mwezone ya Rugari ni muri komine ni nhala ya Muyinga. Urugo ala hii ye ruturi weni mhozi zikiwe zitarame nye kana mwijurujo kuru wakata turishiru wakani huko makuru. Awa mwagire ye awa rongo inhuaro munhala ya Muyinga avjemeza Roje Nizigimana kabuga kugo ugezi bugi kiwi. Bwakozwe kumuhana iwe bwamuteye ubwoba cyane hari haciye imyaka ibiri ubugizi bwa nabi nk'ubwo bubaye kuri uwo mutumba nyine aho inkozi z'ikibi zaturiye inzu abantu batanu muri uwo muryango bakanasiga ubuzima. Tukiri mu ntara ya Muyinga nyene wahararongoye ishami ry'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Fadeco ni muri komine Giteranye Ponsien Havugimana yaratawe muri yo mikuru yo gatatu mu ntara ya Mwanza ni mu gihugu kibanye cha Tanzania acatahukanwa mu gihugu cyo Burundi n'igipolisi cha Tanzania ni nyuma y'indwi yariheze ahunze igihugu agiye atwaye amafaranga arenga miliyoni 36 nk'uko amakuru ava mu Giteranye abimenyesha. Abari bafise ubutunzi muri iryo shyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana bakizera ko bazosubizwa ayo bari baziganije. Inkuru tubaza Signorine Nijimbe.
Ponsien Havugimana yahora arongoye ishami ry'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Fadeco muri komine Giteranye yafashwe ku munsi wa gatatu n'igipolisi cya Tanzania ari mu ntara ya Mwanza aho yari yahungiye kuwa 11 ndamukiza inyuma yo kwiba Fadeco amahera arenga imiliyoni 36 nk'uko amakuru atandukanye abimenyesha. Igipolisi cya Tanzania cyaciye kimushikiriza ubutegetsi muri komine Giteranye ku munsi wa gatatu nyene. Ponsien Havugimana ngo aremeza ko ayo mahera yagirizwa yatwaye akavuga ko yagiye arayakoresha mu gutigira muri za nkino z'imigwi y'umupira w'amaguru mu bihugu bya Buraya bita betting. Abanywanyi ba Fadeco bakaba banejerejwe n'ifatwa rya Havugimana ngo kuko bizeye ko bazorihwa amahera yabo bari babikije nkuko makuru ava mu Giteranye abandanya vyemeza. Abandi bishimiye iryo fatwa n'itahukanwa rya Havugimana ni inshuti n'abagenzi b'umutambukanyi wiwe Dansire Kubwimana yari afunzwe mu kibanza cy'umunega wiwe kuva kuwa 12 ndamukiza akaba yagirizwa ko yanse kuvuga aho umugabo wiwe ari n'amahera yoba yari yamusigiye.
Signorine Nije mbere arakenuye abakozi bo ku bitaro Prince Jean Charles bari yamiriza ubusuma na kamwana wa mama bukoreshwa n'abarongoye ibyo bitaro mu gutanga akazi bavuga ko atanga ikozwe mu maguru mashi ibyo bitaro bishobora kugenda mazima yonko basaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo. Inkuru tubaza Karine Dusabe.
Abo bakozi bo ku bitaro Prince Jean Charles bavuga ko umukozi yarayizamu canke yiriwe kwizamu yirigwa ubusa mu gihe atacu aba yitekereye niyo hagize ico babahaye ngo babaha imica ntikize. Abo bakozi bakavuga ko inama nyinshi zakozwe kubwira ico kibazo gitorega umuti ariko nta cahindutse. Bavuga ko kubera gufatwa nabi badasiba gukikwa n'amagara. Iruhande y'ivyo abo bakozi bavuga ko umuyobozi w'ibitaro asahura amatungo y'ibitaro akanakoresha ka mwana wa mama mu gutanga akazi.
Umuyobozi inka ya Star ageze ku rwego rwo hejuru rw'ukwiba ni ukuvuga ngo ataronse ico yubaka uno munsi aca arondera ikindi kintu agura ubunye usanga ariko arabomagura ubusare ubufarumasi kugira ngo avuge ajustifiye amahiri yo yayashize by'ukuri twaratangaye uko yara utwari tumuzi n'ingene yahindutse amaze gushikira ubwo butegetsi n'ibara. Ubaheruka kugura amakamera de surveillance. Nibuke kugura kamera de surveillance ku bitaro Prince Regent na za Kira na za hehe zitarabigura. Aho umukozi wa Prince Regent amahera y'izamaronka n'ibihumbi bitatu. N'ukuri Prince Regent afite ibibazo byinshi, afite ingorane nyinshi, urumva hari izo ngorane z'ubusuma. Ubu rero aheruka kwangaja abantu 30. Prince Regent de nouveau mon directeur de suite wa Viola. Baragize ibitaro byabo ubu kwangaza ngira ngo inshuti yabo n'igisanira cyabo kiri muri kansereja kandi imishahara bahembwa abo bantu babo baravuga nakure ko atawubisa bisana n'imishahara abandi bakozi bahembwa. Umva kansereja baragigabuyemwo ku birimba atari gutatu utari umukenyero ya Rugamba ntari mbonerakure. Umuntu si wo gukorera muri kansereja kansereja rero bitwakwa n'imbonerakure. Abo badiretere naho wumva ngo ndabadiretere hariho imbonerakure zivuze ibyo bivuze bica bigenda.
Abo bakozi ba Prince Jean Charles basaba umukuru w'igihugu kugarukira ivyo bitaro kuko ngo uyo muyobozi ariko yica abakozi ba Prince Jean gusa ahubwo ngo ariko yica abarundi bose umuntu aravye abantu ivyo bitaro vyakira basaba nuko hoba amatohoza ajanye ngene ubutunzi bw'ivyo bitaro bwifashe kubera makenga yose uruganda rwa radio inzamba guhamagaye kuri telefone n'Impaye Oscar arongoye ibitaro Prince Jean Charles kugira atange umuco kuri ayo makenga yose ariko ntitwashoboye kumuronka
Karindu sabe ara kenu yengo kona inayabugie munango zano makuru mwikambi impunzi z'abarundi iri Rusenda ni mugugu cha Kongo ihanira intwaro rusangi havugwa ibura ry'umuyaga nkuba mu mavuriro aho bigeze impunzi kugira ngo zivugwe zikarinda gutwara amatoroshi udafise itoroshi aca subizwa inyuma atavuwe abarundi bakavuga ko ababahaye ubuhungiro babahimvye kandi ko amagara yabo agiye gusinzikara kuko nk'umuntu arembye azohasiga ubuzima basaba igisata cawo ni kijeje impunzi ku isi HCR gutora inyico y'ico kibazo vuba na bwango ku neza y'amagara y'impunzi iyi nkuru tukayibaza Evelyn Mukeshimana
amakuru avanga wa mwikambi ya Rusenda yemeza ko muri no minsi umuyaga nkuba utakiboneka mu mavuriro yose abarizwa muri iyo kambi Turese ibyuma byo kwa muganga bikenera umuyaga nkuba buri gihe abaja kwivuza mu ijoro ntibiborohera basabwa kwitwaza amatoroshi ubutayitwaye asubizwa inyuma bagatinya ko indembe zizohasiga ubuzima mu gihe hatabonetse gitabara byihuta umwe mu bari bagiye kuvuza umwana mu ijoro ryo kuri uyu wa kane aravuga uko byamugendeye
ubu ni savi 2020 niharuro bine hejuru ndatongereza umwana kwa muganga bambare usubire mwira kuza mitaro byumvikane ko ku bitaro nta matara ariho hagereye impunzi ibyo ni toshe muhira ikintu kimwe kagira bayivuwe ndabwira nta toshe kise muhira bizi toshe isimu banyu hanyuma kasubire bambare karazi ibiri kandi umwana haraturira baduhinje ari gufata idropo kabisa ubu ni bukizina umuntu arembye nk'ubu bigenda gute itoshe isimu ntibanyemera bagomba ni toshe
Olivier Iranzi arongoye komite y'impunzi mu kambi ya Rusenda avuga ko ikibazo kihari kandi ko giteye isoni ariko rero ngo ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo haboneke imoteri ya kirizi ibitaro
abijejwe kubikurikirana twarabashikiriye uhereshe hamwe isanzwe ijejwe iby'amagara y'abantu UDS mu nkambi ndetse HCR CNR antene ya baraka ndetse no mutundi ture twagageje kumenyesha no kugaragaza ikibazo kiri hagati y'abarefuje bahura nacyo bagiye kwivuza ama abategetsi tubona tuvugana bavuga yuko babandanya babitegura kugira ngo barabe ukuntu hakoreshwa groupe generator nini ihari kugira ngo bashobore gukiza nk'abarefuje cyangwa kubakira mu gace ingorane mbona ikibazo giteye ubwoba kandi igiye kuyiraba nawe gisigiye irateye isoni kubona ahantu hakibwa impunzi ibitaro bya sere ibitaro bya seneri iserukiye leta yawumva ko umuyaga nk'ubu ubura impunzi nyinshi zakunda kuba zisubizwa inyuma kubera kubura umuco rero urwaye udafite telefone ico usubizwa inyuma mugabo bakora bwa yuko bakora yikurikirana hafi
mwomenya ko gushika mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi 2023 ikambi y'impunzi ya Rusenda yari icumbikiye abarundi baba 2026 bamwe muri bo bakaba bakora ubuzi butandukanye harimo kubaka kugendesha amapikipiki n'ubudandaji
Evelyn Mukeshimana urakenuye ninonga hanyine duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye shimire mwebe mwese mwari muduteze yompi shimire n'abagenzanje bakoze ibishoboka byose waye makuru twabateguriye aboneke nk'uko muyumvise shimire na mwebe mwese muri ko mudutega yompi ndabifurize kuroranirwa mu byanyu n'umubanyu mugire n'impera ziyinga nziza